Tugeze ku gicapu cya kane. Abantu benshi bari bahindutse abakristo i Yerusalemu, bama bakorana kugira ngo basome ijambo ry'Imana kandi by'ukuri barafashanya. Muri iki gicapu murabona umurwi umwe wabigishwa bariko barasangira ibyo kurya, ubundi nawe ariko arafasha umutama, hari n'abandi bariko bariga ibyagezwe. Mwijoro buca bafata Yesu ngo bamubambe ku musaraba, Yesu yari yaronse umwanya wo gusangira n'abigishwa biwe. Muri uko gusangira kwa nyuma, Yesu yafashe umutsima araheza arawumanyagura, maze arawuhezagira awushimira Imana awuhereza abigishwa biwe. Yesu rero yabibukije yuko uwo mutsima kwari kubibutsa umubiri wiwe ubatangiwe kubimpongano y'ibyaha by'abari mu isi bose, ibyo byabaye igihe yabambwa ku musaraba. Kandi Yesu yongeye gufata n'igikombe naco aragihezagira agishimira Imana, maze habigishwa kugira ngo bakinywereko. Yabibukije yuko ico banyoye yari nk'amaraso ababiriye ku musaraba kugira ngo bashobore guharigwa ibyaha byabo, ibyo kandi byabaye igihe Yesu yabambwa ku musaraba akava amaraso n'amazi. Maze yababwiye yuko igihe cyose bakoranye bakwiye kuzokwama bakora batyo kugira ngo bibuke urupfu no kuzuka kwiwe. Niko baguma babigenza, kandi niko n'abakristo b'uyu munsi bakwiye kubigenza. None weho bitega mugenzi, uri umukristo by'ukuri? Aha rero ngomba kuvuga umukristo nyamukristo nyene. Benshi bariyita abakristo kuko babona ko bama bagenda ku rusengero ku munsi w'Imana, mbere bakaba bavyawe n'abakristo canke bakaba baririmba mu migwi yo mu ishengero. Hari naho kumbure boba bigisha ishure ryo kuw'Imana canke bakaba barahezagiwe mu ishengero mu bugeni bwabo. Mugenzi wanje, ibyo byose sivyo biduhindura ngo tuba abakristo. Abantu baba i Yerusalemu barashobora kumenya neza abakristo bari bo kuko babona ingene bifata. Asangwa mpwemu w'Imana aba muri twebwe by'ukuri, abantu bazobimenya. Mbega mugenzi wanje, abantu barashobora kubona yuko wuzuye mpwemu yera.